Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nifite niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fideli, turiahera kuyavugwa ku Rwanda Sentare mu Bufaransa ejo ku munsi wa kane. Yaraciri igifungo cy'imyaka 14 wahoze ari umushoferi w'ihoteli ku Kibuye ku ruhara yagize muri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994. Mu Faransa w'umunyarwanda Claude Muhayimana w'imyaka 60 yagirizwa kuba yarunguruje interahamwe zagirizwa kwica ibihumbi by'abatutsi. Yagirizwa kugira uruhara muri genocide no kuvyaha ku kiremwa muntu. Muhayimana aciriwe urubanza inyuma yuko Sentare imaze kumviriza ibyabona hafi 50. Bamwe muri bo bakuwe mu Rwanda n'indege. Abakora amatohoza bashimira Muhayimana kuba yarahishije abatutsi no gufasha bamwe guhunga. We yahunze u Rwanda inyuma ya genocide hanyuma ronka ubwenegihugu bw'Ubufaransa mu 2010. Muhayimana abaye wa gatatu aciri urubanza mu Bufaransa ku cyaha cya genocide. Abandi banyarwanda baciriwe imanza mu Bufaransa n'umukapiteni yaciriwe gufunga imyaka 25 hamwe n'abakuru b'ibisagara babiri baciriwe umunyororo wo guherayo. Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi ejo ku munsi wa kane yavuze ko igihugu ciwe cabonye ibitero bike vy'iterabwoba uyu mwaka ugereranije n'imbere yaho. Avuga ko ari nyuma yaho Rwanda hamwe n'ibihugu bibanyi bafashirije mu kugwanya abajihadiste bamaze imyaka badurumbanya igihugu ciwe. Intara ya Cabo Delgado itunze umwuka wa gaze iri mu bitero by'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu kuva mu 2017. Ivyo bitero bimaze guhitana abantu bashika 3,340 bikura mu ngo zabo abarenga 8,800. Perezida Nyusi yavuze ko ibikorwa byo kugwanya iterabwoba vyatumye bafata 245 muri abo bakora iterabwoba bicamwo 200 hamwe n'abakuru babo 10. Muri Libya umugwi w'abitwaje ibigwanisho wari warugarije icicaro ca leta Fata Kibanza ku mugwa mukuru Tripoli wa Libya barahagaritse imigumuko yabo ejo ku munsi wa kane. Umukomanda ayoboye umugwi w'abagwanyi w'abayisilamiste Salah Badie yarasohoye video ku munsi wa gatatu aho yavuze ko ashobora kuburizamwo amatora yo kuwa 24 y'ukwezi kw'12. Yavuze kandi ko ashobora kwirukana muri Libya intumwa ya ONU Stephanie Williams. Umukuru wa komisiyo y'amatora muri Libya Emad Al-Sayad yabwiye abamenyeshamakuru mu minsi iheze ko kwitegurira amatora bibandanya uko biterekanijwe. Abakuru b'ibihugu bibanyi na Libya wa Algeria Abdel Meid Tebboune hamwe n'uwa Tunisia Kais Saied barahuye ku munsi wa gatatu bahamagarira abanyalibiya kwitabira ayo matora. Inama nshingamateka ya Libya itekanijwe gukorana mu gisagara cya Beida mu ntango z'indwiza kugira bafate ingingo ya nyuma nimba amatora aba canke ataba. Abanyamerika 12 bari bakiri mu binwe y'ababanyuruje muri Haiti ubu baridegenzya inyuma y'amezi abiri bari mu vyara vyabo bagizi ba nabi. Ibi vyashikirijwe n'igipolisi ku munsi wa kane inyuma y'ibiganiro vyari bimaze indwi zitari nke nako kagwi k'abagizi ba nabi. Abo bamisiyoneri hamwe n'imiryango yabo banyurujwe mu kwezi kw'icumi ari 17 bagizwe n'abanyamerika 16 hamwe n'umunyekanada umwe. Bari bavuye ku kigo cy'ifuvyi mu buseruko bw'umugwa mukuru Port au Prince hagenzurwa n'umugwi witwa Katresan Mawozo, umwe mu migwi y'abagizi ba nabi iteye isibe muri ico gihugu. Babiri muri abo banya mahanga barekuwe mu kwezi kw'icumi na kumwe, abandi batatu barekugwa mu ntango z'uku kwezi. Ishirahamwe Rukristu Christian Aid Ministries rifite icyicaro aha muri Leta Zunze Amerika ryavuze ko abo bantu bose hamwe bari abakuze cumi na babiri hamwe n'abana batanu. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters Sans Frontieres mu funyafunya y'Igifaransa ejo ku munsi wa kane ryavuze ko abamenyeshamakuru 488 aribo bafunzwe ku isi muri iki gihe. RSF rivuga ko mu myaka 25 rimaze riharura abamenyeshamakuru bafunzwe, ibi bitigiri bigaragara ko biri hejuru cyane, byiyongereye inshuro 20% kuva mu mwaka uheze, kandi benshi n'abafashwe muri Myanmar, Bielorusia hamwe na Hong Kong. RSF ikavuga kandi ko itari bwigere ibona ibitegere binini by'abamenyeshamakuru b'abakenyezi bafunzwe bangana uko bangana ubu 60, bakaba barenga ica gatatu ugereranije no mu mwaka w'2020. Abishwe uyu mwaka nabo bangana 46. Ibihugu bitinyitse kuruta ibindi byagumye ari Mexique. Abishwe indwi Afghanistan hicwa 6, hagakurikira Yemen 4 hamwe n'ubuhi.
Urakoze Aloyisi Bigirimana kuri ayo makuru yo hirya no hino uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi hari abanyagihugu bibaza niba abantu bahitanywe n'umuriro mu ibohero rya Gitega mu ndwi iheze barapfubwe. Uyo ni Tasien Sibomana arongoye kimwe mu bice by'umugambwe Iprona utemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi. Mu Burundi kandi leta iragabisha amashyirahamwe yigenga ataboneka ku rubuga mu bikorwa by'iterambere ko mu minsi mikeyi agiye gufutwa. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda yatangaje ko atamunyagihugu azosubira gukurwa mu byiwe atabanje kwishyurwa ingurane y'umutungo wiwe. Umushikiranganji w'ibikorwa bya leta Claver Gatete yabitangaje kuwa kane igihe yari yitavye komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda mu nama nshingamateka y'u Rwanda. Asunta Kaboyi yadukirikiraniye iyi nkuru.
Raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu niyo yabaye imbarutso y'itumizwa ry'uyu mu ministre mu nteko bibaza komisiyo y'igihugu yakira buri mwaka icyo abaturage badahabwa ingurane yabo ku gihe gihora kigaruka.
Turi gusaba ko twasubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe gishize cy'imyaka 2 ni myinshi, ibiciro byari ku isoko icyo gihe ubu byarahindutse. Uretse ko twebwe abaturage icyo twakoze nuko dushyize hamwe ku ngingo yo kwimurwa duhawe indishyi kwiye twifuza na muntu uzadukura hano byo ntibishoboka.
Abazwa kuri iki kibazo ministre w'ibikorwa remezo Claver Gatete yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko iki kibazo cyakemutse.
Mbere twajyaga tumubereza amafaranga akagera ahangaha ugasanga nta nyigo dufite, guverinoma ifata icyemezo yuko nta mushinga dukwiriye kumubereza amafaranga tutararangiza gukora feasibility studies. Ibyo ngibyo bidukemurira ikibazo cyaho amafaranga aza nibura dufite inyigo tugahita dukora, n'ubundi byaradutsinzaga cyane. Tuba dufite inyigo tugashakisha amafaranga mu baterankunga, amafaranga yahagera ugasanga ntabwo twakoze expropriation ahubwo turimo turabishyira muri budget. Wajya kubona ugasanga noneho n'uriya muntu wubaka turamukerereza kubera yuko agomba gukenera ahantu habaye expropriated, kandi wenda kubera ko tunabikora tunihuta ugasanga umuturage araharenganira. Kubera yuko ntitwabikoze twitonze, nibazo byose ngo tubikemure tumenye yangura nikwiye abanza be mu nzira noneho umuntu azaze yubaka gusa.
Abadepite basabye ministre kubamenyesha igihe ntarengwa iyi gahunda izaba yatangiriye.
Kubanza guha umuturage ingurane ikwiye mbere yo kumwimura ku itegeko ari uguhera mu buhe mwaka w'ingengo y'imari, ku buryo tutazongera kumva ikibazo cy'umuntu wimuwe cyangwa wabujijwe kugira icyo yimura ahindura ku mutungo we ko yabariwe ariko ntiyishyurwe ngo yimuke. Izi ngamba zirahera ryari?
kuri ministre Gatete gahundi zajijyana na buri mushinga mushya.
Ubu rero twemeje ko nta wundi mushinga ugiye gutangira utarabanje gukorerwa expropriation ngo dutangire kubaka ntibibaho. Ubu twaravuze tuti mbere yuko ubungo tujye gusaba amafaranga reka tubanze none dukore expropriation kuko imihanda turayizi urutonde rwayo turarufite duteye niyo ntambwe birangire ahubwo dutegereze tuba ngo twabuze amafaranga. Ariko aho ngaho bakoze expropriation nta wundi muturage bemerera kugira ngo yongere ahagaruke. Ibi rero nibyo twumvikanye na ministre y'imari n'igenamigambi n'abandi dufatanyije twemeye ko bigomba gutangira n'indi mishinga itaratangira yose. Iri ongoing, ubu ngubu iri ongoing, ntabwo bigenda no ku ngengo y'imari. Ni ukuvuga ngo igihe cyose imihanda utangiye, ikintu kigomba kubanza cya mbere ni ukugira ngo tubanze noneho dutangiye ingurane.
Ku ruhande rwabo abaturage bavuga ko iyo badahawe ingurane ikwiye mu gihe cyagenwe bahura n'igihombo.
Ubundi nayo ifite inzu wenda bakajya bakodesha baduha amafaranga, ariko batangira kubara abaturage batangiye kumenya yuko bagiye kutwimura. Nta bandi bantu bongeye kuvuga ngo wenda byibuze reka tujye gutangira gukodesha mu hariya hantu.
Iri hungabana ryo kutubaza irange ryangezeho kuba baratinze kutwishyura, umugezi yanjye yarasadutse, kuyisana biransaba kuba nakoresha 200,000. Atinye kuyisana mupanga abamarigendera.
Iki kibazo kimaze iminsi cyumvikana hirya no hino mu gihugu, abaturage binubira ko babarirwa ariko ntibahite bishyurwa. Abijwi rya Amerika ryagarutseho mu biganiro binyuranye n'abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Remera mu kare ka Gasabo. Abo basabwe kwimuka ariko bakagaragaza ko badahabwa ingurane ikwiye, kugeza aho ikibazo cyabo kijyanywe mu nkiko n'ubu kikaba kitarakemuka. Abo baturage bonyine ariko bagaragaje ibyo bibazo umwaka ushize. Umuvunyi mukuru yasabye ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi ndetse n'icyita ku mihanda kwishyura abaturage amafaranga abarirwa muri 200,000, saba ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero kwishyura aba baturage nyuma yuko ibintu byabo byangijwe mu ikorwa ry'umuhanda. Iki kibazo kandi cyanagaragaye no mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, aho abaturage nabo basabwaga kubanza kwishyurwa ibyabo byangijwe n'ikorwa ry'umuhanda mbere yuko bava mu byabo. Nyuma yaho komisiyo y'uburenganzira bwa muntu isohoreye raporo yayo y'umwaka w'2020-2021, komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko yatangiye guhamagaza inzego zose kugira ngo zitange ibisobanuro ku byagaragajwe muri iyi raporo y'iyi komisiyo ku byahungabanije uburenganzira bwa muntu. Kuri uyu wa kane Minisiteri y'ibikorwa remezo niyo yari itahiwe. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Assumpta kuri iyo nkuru. Mu Burundi amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bimwe bimwe avuga ko bamwe mu bantu baguye mu muriro wadutse mu ibohero rya Gitega mu Ndwiheze bashobora kuba barafubwe mu mpisho imiryango yabo itabimenyeshejwe. Tasiensi Bomana arongoye kimwe mu bice by'umugambwe Iprona utemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Jewe ndabibona uko ndabyumva uko mugabo ka muntu yize amategeko nicyo gituma nigira mvuga ko ari byo kuko byoba bibabanje hamwe byoba ari uko byagenze. Naje ndabyumva uko mugabo icyo umuntu yokwibaza no kubera urabona leta yaragiye kuraba baryaguye hanyuma irerekana ibyokogwa mugabo gushika ubu nacyasubiye kuvuga ku ifunga y'abo bantu. Ari nacyo gituma nibaza ko n'ibyo bihuha canke ni kwaba ari ukuri bivugwa gutyo hakaba urububeshutse. Je rero sinokubwira ngo nibyo canke sibyo ariko biravugwa. Ikintu rero umuntu aca agumana kangunonguno ni uko leta tukirize ngo ivuge ibwire bene abantu ibwire igihugu igihugu ibintu ingene byifashe.
Mu gihe byoba ari byoba byatewe n'iki ku bwanyu?
Mu gihe icyo kibazo nibaza ko cobazwa bene byo kuko aho kubarirana ibyoba byatewe n'iki nabamubeshe. Kuko mu bisanzwe abantu baguye mu minwe ya leta kuko niko bimeze, baguye muri prison irafise abayitwara, irafise ubushikiranganji kuwukira, irafise leta kuwukira, bisa vyitwa ko baguye muriri mu minwe ya leta. Nico gituma ari ugufubwa uko ushake kuriya leta yarategereza kugira intumbero ibwiye Abarundi. Icyo bashara bitumye hamwe vyoba ari vyo rero bigenda uko nibaza ko mubibaza bene vyokewe cyo ntubyongora gutahura hamwe vyaba vyagenze gutyo. Ariko gituma n'imvuyo yarabitumye yo cingora gutanga
haraheze igihe iminsi itari mike iryo sanganya ribaye. Umuco woba uraboneka ku bijanye cyane cyane n'ikintu cateye uyu muriro? Tubazi ko leta yavuze ko hariho insinga z'umuyagankuba zari zifashe nabi zitari zatunganijwe neza. Hari amakuru yandi yoba ariko araboneka yerekeye iryo sanganya?
Oya, nta makuru yandi kuko urabona nk'uko nabivuze ayandi yari kuboneka mu gihe leta yavuga iti turatumye ababinonosoye bavyigiye bagire amatohoza kugira tumenye imvo nyezina yatumye ridasanganya ringana kurya rigahitana abantu bangana kurya ariba bwa mugihe atayo matohoza yabaye umuntu aca guma afise birya naho nkuko nabivuze bica bituma haba ibihuha naye handi gushika ubundi nta bindi biramenyekana kuko nta matohoza yabaye
mu bihugu biteye imbere igihe isanganya nk'iryo ribaye usanga bifise ubuhinga bwo kumenya no gupima kugira ngo umenye baguye mu iryo sanganya kuko inyuma y'isanganya usanga bitoroshe kumenya umuntu uwo ari we ubwo buhinga muribaza ko mu Burundi muri iki gihe buhari
birashoboka ko ataburiho mugabo ko tumaze kubona amazi ko Burundi atari ubwa mbere bubura abantu baturiwe ivyo cari sigura ko utohamagara bene abantu ngo barabe ko hari n'umwe yoba kimenya n'umwe nibaza rero yuko ubwo buhinga bubaho butabaho ivyo cari sigura ko umuntu atoza kwiheburira ngo arabe ko ata n'umwe yoba kimenyekana kandi noneho yabisiba ko
Turabandanya kugerageza kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri ayo makuru. Mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yaraburanishije ejo kuwa kane urubanza gwungurujwe rw'abanywanyi b'umugambwe Dalpha umurinzi utaremegwa mu mategeko basaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze. Eric Bagire Ubusa yari muri sentare.
Kuva mu marembo kagera mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge umutekano wari wakajijwe mu buryo budasanzwe mu zindi manza. Inguni z'urukiko hafi ya zose zari zagoteshejwe abapolisi ndetse n'abacungagereza bafite imbunda. Kwinjira mu cyumba nabyo byasabaga ibisobanuro byinshi kandi uwinjira akabazwa n'abantu batandukanye hinjiye gusaba abashinzwe umutekano abanyamategeko n'abanyamakuru. Mumyiregurire umunyamakuru Deonese Nsengimana watindanye ijambo agaragaza impamvu zamuteye kujurira icyemezo kimufunga by'agateganyo yavuze ko afunzwe binyuranije n'amategeko. Asobanura ko inzego z'umutekano zagiye kumuta muri yombi zirengagije ko ari umunyamakuru. Avuga ko zagombaga kujya kumutwarana n'ibikoresho bye zibanje kugaragaza icyemezo cy'urukiko kizemerera uburenganzira. Nsengimana yavuze ko ifungwa rye ritamutunguye kuko hari abantu bari bamaze iminsi bandika ku rubuga rwa Twitter bamusabira gufungwa. Akomeza gushimangira ko nta byaha yakoze ahubwo azira akazi ke nk'umunyamakuru wigenga. Umuyobozi wa umubavu.com na umubavu TV yabwiye urukiko ko yabajijwe ku biganiro byose agirana n'umunyapolitiki Victoire Ingabire kugeza ku mazina ya Ingabire yanditse muri telefone. Yabwiye urukiko ko uburenganzira bwe nk'umunyamakuru bwahonyuwe kandi ko nta bushishozi na buke urukiko rwashyize mu kumufunga by'agateganyo. Yasoje asaba urukiko gushingira ku ngingo z'amategeko ukamurekura nta mananiza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira nawe yavuze ko kugeza ubu afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Aravuga ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwasobanura ko Nsengimana aregwa ibyaha bidafitanye isano n'umwuga we bwarangiza bugafatira ibikoresho bye by'akazi. Nawe aravuga ko ibyakozwe byose bitakurikije amategeko agasaba urukiko kumurekura. Ubushinjacyaha busobanura ko umunyamakuru Nsengimana afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko kandi ko naho umunyamakuru agira ubudahangarwa buravuga ko butigeze bumubaza aho yakuye ibiganiro yatangaje ahubwo ko bwamubajije kubikubiye muri ibyo biganiro. Ubushinjacyaha buramurega ko guhategurwa gisabukuru y'umunyapolitiki Victoire Ingabire yafungiweho izwi nka Ingabire Day yatangaje ko mu Rwanda hari abafungiwe ubusa barimo Paul Rusesabagina, Yvonne Damange, Deo Mushayidi, Aimable Karasira, Christopher Kayumba n'abandi. Bavuga kandi ko yatangaje ko umuhanzi Kizito Mihigo yishwe n'ubutegetsi. Kubushinjacyaha umunyamakuru yararengereye yirengagiza ibyemezo by'inkiko n'ibyatangajwe n'ubutegetsi ku rupfu rwa Kizito. Ubushinjacyaha buvuga ko agomba gukurikiranwa nk'umuntu watangaje impuha zibangamiye ituze rya rubanda. Bwamusabiye gukomeza gukurikiranwa afunzwe kuko mu magambo yabwo ibyaha yakoze n'iby'ubugome. Ku bayoboke b'ishyaka Darufa umurinzi bariregura mu buryo bujya kuba bumwe. Nabo baravuga ko bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko nta mpamvu zikomeye umucamanza wa mbere yashingiyeho abafunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Icyo hafi ya bose bagarutseho n'uruhuri rw'amakosa bavuga ko yakozwe n'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu cyemezo kibafunga by'agateganyo. Ku munyamategeko Gatera Gashabana wunganira itsinda ry'abaregwa ibyo ubwabyo urukiko rwajuririwe rwagombye kubishingiraho rugahita rubafungura. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko amakosa yakozwe mu cyemezo cy'umucamanza yoroheje bityo ko azakosorwa n'urukiko ruburanisha ubujurire bw'urubanza. Abarwanashyaka ba Darufa umurinzi hafi ya bose baregwa ko bakoze amahugurwa mu buryo bw'ikoranabuhanga agamije kubatoza uburyo bwo guhirika ubutegetsi bw'igitugu mu mahoro bitanyuze mu ntambara. Ubushinjacyaha bubarega ko ku munsi wa Ingabire Day bari bateguye kuba bafite ibyapa byanditseho amagambo agira ati umunyarwanda yubahwe. Hari kandi amagambo baregeshaho bwemeza ko bavugaga ko barambiwe kwicwa, gushimutwa, gufungwa, kuburirwa irengero n'imisoro ihanitse ku butaka, bukavuga ko ntacyo byafasha rubanda na cyane ko ntawabibatumye. Ibyari ku munyamategeko ubunganira agasanga nk'uko amategeko yemerera buri wese gutanga ibitekerezo mu bwisanzure, uwabikora cyangwa akabibona bitakabaye icyaha. Abaregwa bagiye muri ayo mahugurwa bakavuga ko icyo bari bagamije ari uburyo bwo gukemura amakimbirane mu mahoro. Barangajwe imbere na Bwana Silivensi Womana ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryabo muri Darufa. Bose uko ari umunani ubushinjacyaho bakurikiranyeho ibyaha bitanu byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda n'ibindi. Ubitegereje ku masura barakomeye, ariko ibyo bavuga mu rukiko byo bisobanura ikinyuranyo cy'ibigaragara inyuma. Baravuga ko kuva bafungwa bamwe barara bahagaze kubera kubura aho barambika umusaya, bakavuga ko gereza yangiye imiryango yabo kubashyikiriza ibyo kuryamaho. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko biri mu maboko ya gereza ibafunze, naho umunyamategeko Gashabana agasaba urukiko gutegeka ko babona ibyo kuryamaho kuko gereza bayitakambiye kenshi bikaba iby'ubusa. Barasanga nta mpamvu zikomeye zituma bakomeza gufungwa, bagasaba kurekurwa bakakurikiranwa bari hanze. Ubushinjacyaha bwo bugasaba ko icyemezo kibafunga kitagombye guhinduka, icyemezo kikazafatwa ku itariki ya 21 z'ukwezi. Amerika ikigari
tugushimire Eric. Tugaruke mu Burundi, aho mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu hibonekeza inzara na cyane cyane mu makomine ya Kirundo, Busoni na Bugabira. Imiryango itari mike iramaze guta izayo kubera ico kibazo, mu gihe abanyeshuri benshi bahevye ishure nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro. Eroje wirika neza ari Nairobi muri Kenya, niyo ngura dufiti.
Inzara iri mu kuduhitana, tubuze ibyo duha abana, tukicara bakaryama bakarara bararira tukayendayenda. Ibimwe nyine byahetse, ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari kwa turatabira.
Umukenyezi nawe ahitwa Yaranda muri zone Kirundo, komine n'intara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi, asigura ko inzara izunzara iwe no mu kibano.
Ukwezi kuraheze imvura itagwa, ingorane nyine dufise izuba n'ibyo ishyango riduhitana. Twari twararimye nyine mbashe, twari twizeye ko tugira tujye dutangwe kubagara izuba ricariraka. Nyene byahetse, ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari kwa turatabira, dupfa gutabira nyene mu nkungugu. Nyene tuguma ngaho rose nk'udufaranga ukagenda ugahigisha kuntu abana bake, utarose nyene ukigumira ngaho. Inzara iri mu kuduhitana, tubuze ibyo duha abana, tukicara bakaryama bakarara bararira tukayendayenda.
Umugabo nawe yemeza ko aheruka gukubita ijisho ima ry'imvura mu kwezi kw'icumi, ubu nta musi rwaciye kubita gusoroma, kandi yataronse yaja gucingera kure abibabarara abaturitse wavubi.
Kwezi imvura twaherutse mu kwezi kwa cumi, kwa cumi na kangahe nta n'imvura twongeye kurona. Reka n'ubu nta kuntu kabisa, byarapfuye, imyaka yarapfuye ko kubera imvura kabisa. Twarabuze imvura aho nyene umuntu arahiga, urabona n'ikiro cy'ubugari umuntu cyaratuze n'amahera, ubu ataronse nyene utwo dufaranga ujya kugura ako karo n'abana ntibafungura. Yakomeza rukoko kabisa, utaronse n'ako gahumbi urarutariye. Umuturi w'ibitumbu uko kw'igihumbi utafise aho igihumbi, uraburara n'umuryango wawe uraburara. Kandi wumva inzara yaratwise hubu, kuko kugera n'ubu ntawe ko ataje duhangaze tuzosarura.
Reka n'abatama bo mu rusarasi rwa komine Busoni bararengewe.
Icyo ari cyo dutunze ni imbuga, tukaronga ibiharage, tukaronga ibitoki, tukaronga ibijumba, tukarima imyumbati, tukarima amateke, tukarima ibirayi, tukarima n'umuceri. N'ubu nta kuntu twoyirima, turime kandi habaye kuvugana inzara cyenda yita kimwe n'imwe ya muryamo na ruzagayura, imwe yatuma abantu batekera bakajya mu bindi bihugu. Naho bazokweza, umuntu azokweza utwuduye isahani. Mu minsi heze twari tukirya utuntu twari twarimbuye mu mwaka ushize. Jeho ndanagaburira n'abantu nkeka bangana n'aba bahagaze mengo mu cyumweru kitoza nzoca niryamira mu nzu ngume hamwe.
Samuel Kubwayo, umukuru wa zone Kirundo Rirare, avuga ko hari abanyeshuri bamaze guta amasomero kubera inzara.
Ishure bamwe bamwe abana ntibatonda, ariko ku ishure ho hasanzwe hariyo umugambi wo gufungurira abana ku mashuri barajyayo, ariko kenshi iyo batashe mu miryango biragorana, bigatuma rero bamwe baca baheba kugira ngo baronke ingene baza baraza guhiga utuntu baroba nka amafuro niko tuyita ngaha mu iki kiyaga, kugira bashobore kuba barabaye.
Asumani Chiza na watu wa Rumutumba wa Gatete muri Busoni ya rasigu ni mvoni mvano yubugararwa urahahereye uguhonyi ibiti.
Kera hama sosiyete yaje kwakorera imure y'ibwo butare, ntibagerageje ngo duterere ibiti bikura biduge hejuru. Rero ubwo bugaragwa rero nicyo kintu cyabuteye bugaragwa rero butumwa nuko wata ibiti birebire bihari byotumba tushobora kuronka umuyaga mwiza tugafatisha imvura, kuko umuyaga uyuducako wigira n'ibiti byose gacha bibandanya bigenda.
Umuvyeyi wo muri komine Busoni we yemeza ko hatabonetse imfashanyo zihutirwa, ata munyeshuri wa kirazira azosigara ku ntebe y'ishure.
hano mwana batatu fashije nta no mwana mutse sokora kubona ku ishuri ngo repagenda kwiga turanka turagenda n'umwana mukujya kwiga n'ukunda gukubita umwana kujya kujya amana kunda gukubita ukamukubita ejo azovuga ati none turagiki ego ujya kwiga ushonje ushonje ndege iyo kaye ugira bamwe gute woronka guhaguka gute iyi nzara yo nga muri busonire no korera ijyange tumare
Albert Hatungimana abaramatari wa Kirundo wabanurukiza muri umwe mu migambi irikirangurwa n'igisasa cyabonye cyita iterambere ku isi PNUD wo kuvomera imirima narijya inzuzi zikanutse muri ako karere
twerero ntibyari guduteza ibibazo cyane mu bipande bimwe bimwe kuko dusanzwe dufise ibiyaga kandi turazi ko ari ibiyaga byiza ubu buhinga rero bwo kuvomera PNUD irikiradufasha ni ubuhinga bushasha ni innovation ntabwo twari tumenyere umugambi rero zuvomera karere karengeye gitari majana atanu zuri gitari rero n'ahantu himboka cyane tubona yu uko mugambi uzobangira akamaro hanyuma umwimbu uzoca wiyongera ujya mugambi rero abene gihugu no baremesha ufasha abanyagihugu kuzokwimbura gatatu mu mwaka ugira kabiri uze gusahiriza mu gihe imvura izoba yabaye nkeya umuntu acavomera
Kirundo imwe mu ntara z'uburaruko bwo Burundi imaze imyaka irenga 15 yibonekezamwo uruzuba n'inzara zisubiriza iyo ntara ariko muri kahise yafatwa nk'ikigaga cyo Burundi kuburyo ibiharage byinshi bishorwa mu masoko n'ibigurishwa mu butike bizwi ku izina rya Kirundo natabitegirikana none ibihari imiryango myinshi cyane cyane mu makomine ya Buzoni na Bugabira yarataye iromoka ijahandi hakiri toto mu gihe hari impunzi zari zarahungutse ubuzasubiye gutaziromoka bitewe na kigoyi nk'uko amasoko y'ijuru rya Amerika bitubwira eroje buri kane ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru mu Burundi kandi leta iragabisha amashyirahamwe yigenga ataboneka ku rubuga mu bikorwa by'iterambere ko mu minsi mikeyi agiye gufutwa ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ari nabwo buyajejwe busigura ko ayo mashyirahamwe ari ngwiza murongo kuko ataco amariya abanyagihugu ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru
ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwifuza ko ibikorwa by'amashyirahamwe yose yigenga cyane cyane yafasha mu iterambere ry'abanyagihugu bigaragara mu gihugu ataraho leta yatanze gasopo kwa mashyirahamwe adakora agiye gufutwa Martin Interetse umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yabivugiye mu Kayanza mu nama iriko irahuza ubwo bushikiranganji bujeje amashyirahamwe yigenga n'abaserukira ayo mashyirahamwe
ayo mashyirahamwe yose agabuye mu mice itandukanye y'ubuzima bw'igihugu mu gihe ayo yose yoba ari ku iterambere turondera iwe cyaduswaye kera mu kuvuga ko akiriho agahatsi inyifato y'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abenegihugu imbere y'abanyepolitiki hamwe n'abanyamahanga babaturagetse iki twagisizemo kubera tuzi abo muja gusaba imfashanyo mu buryo gukora amaproducts araho usanga bashyizemo akabijya k'iwabo kugira muje gukorera umukorone mwuzi ngo muriko mukorera umurunzi
bamwe mu batwara ayo mashyirahamwe basigura ko n'ubwo bushikiranganji bufise uruhara mu bituma amwe mu mashyirahamwe adakora neza Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari mu bariko barakurikira iyo nama yatanguye kuri uyu wa gatatu asaba ko iyo ngingo yobangirwa
n'ibijyanye n'amafinansema hariho ibiba muri yo ubona ko by'ukuri hakoreshwa ikimenyane na kamwana wa mama mbere bigatuma hari amashyirahamwe adashobora gukura kandi yashaka gukura ndiyo ugasanga yarakoresheje uburyo bwayo kugira ashobore gutera mu iterambere ry'igihugu ariko tugasaba ko na caje ngingo yavuze ko zofatwa zobangirwa ahubwo bakaraba nyabo n'amashyirahamwe atariko araduga icokogwa kugira amashyirahamwe nayo aduge
abanyepolitike nk'umugambwe w'abakiri bato APDR barashigikiye ko haba impinduka mu ntumbero yo gukebura amashyirahamwe yigenga kugira ngo akore neza Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR
turemeza neza yuko hari amashyirahamwe yemerewe n'ubushikiranganji mugabo by'ukuri kuva yemerewe cyangwa inyuma yaho atabikorwa abandanya akora mbere ugasanga n'abayatanguje ntibakiri ku kivi cyangwa ugasanga mbere n'ayandi yemerewe ariko arakora ibyo atasabiye uruhusha ubwa mbere twe tuvuga duti ishyirahamwe bisanzwe ntibihari yagarika ryonyine rihagarika kuko ishyirahamwe ryateza kuba riri ku kivi rero mu gihe ishyirahamwe ryomara imyaka itatu imyaka ine imyaka itanu riratanga iraporo umushikiranganji ibyo byakoze cyanke ritaboneka aho rikorera ibikorwa ni ukuri twebwe ntacyo budakora ayo mashyirahamwe atofutwa kugira ngo areke kuma yitwa ngo dufite amashyirahamwe menshi mugabo atatamari ya bene gihugu.
Urutonde ruri mu bushikiranganje bw'intwaro ya gati mu gihugu werekana ko amashyamba yigenga ahari arenga 600,000 Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Njuti banywanyi naha aya makuru yakakanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Yeah. It's good to America.